Egli nella Disgrazia America. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yarayavuguruye guverinoma ashyira mu myanya ba ministri muri za ministeri zimwe z'ingenzi nk'iy'umutekano n'iy'imari n'igenamigambi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, impanuka y'ubwato ejo yahitanye abantu 80, naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaguye ibihano ku Burusiya ku bandi bantu n'ibigo birenga 300. Amakuru arambuye ni mu kanya gato duhereye kwavugwa hirya no hino ku isi. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje ko abantu 80 bapfuye bazize impanuka y'ubwato hafi y'umurwa mukuru Kinshasa. Uriya nitanga ishaka nibyo atubwira.
Umukuru w'igihugu cya Kongo yasiguye ko iryo sanganya ribaye irya mbere rikomeye mu bihe bya vuba muri icyo gihugu ahasanzwe hibonekeza ubwato bwunguruza abantu burenza igitigiri cyabo bwategerezwa gutwara. Ubwo bwato bwari butwaye abantu 271 bugana i Kinshasa, aho bwagira ibibazo by'imoteri nk'uko Radio Okapi ikorana na ONU yabitangaje ivuga ko byavuzwe na Rainmaker komisere ajejwe inzuzi mu karere ka Mushi aho iryo sanganya ryabereye. Maker yongeye avuga ko hitavye Imana abantu 86, abandi 185 barashobora koga ibirometero 70 gushika ku kivuko. Ni nyuma yaho ubwo bwato bwagize ibyo bibazo by'imoteri buhejeje guseka inkombe z'uruzi. Mu itangazo rya Presidensi ya Kongo, Felix Tshisekedi atangaza ko ubwo bwato bwibiye mu ruzi rwa Kwa ku munsi wa mbere mu ntara ya Maindombe.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaguye ibihano ku Burusiya ku bandi bantu n'ibigo birenga 300 bafite ibikorwa bifasha Uburusiya mu ntambara zabwo no guhunga ibihano bufatirwa. Ministeri y'Imari ya Amerika yatangaje ko urwo rutonde ruriho ibigo byo mu Bushinwa, Uburusiya, Turukiya na Emirazi Yunze z'Abarabu. Ministri w'imari wa Amerika Janet Yellen yavuze ko ibihano byafatiye Uburusiya uyu munsi bizazahaza amasoko yabwo yari asigaye bwakuragamo ibikoresho. Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Antony Blinken yavuze ko Amerika izakomeza kwiyambaza uburyo ifite kugira ngo ikumire Uburusiya kugera ku bukungu bw'amahanga ngo bwifashishe mu gushyigikira intambara zayo. Yavuze kandi ko bazaguma gufunga amayira ashyigikira ikorwa ry'intwaro igisirikare cy'Uburusiya gikoresha mu ntambara bwashoye kuri Ukraine mu rwego rwo kugira ngo buzikore bibuhenze. Kuva intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine itangiye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gufatira ibihano abantu n'ibigo by'ubucuruzi by'Uburusiya bigera kuri 400.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Amato y'intambara y'Uburusiya yageze mu gice cy'inyanja kigenzurwa na Cuba mbere y'imyitozo iteganijwe muri Karayibe ingabo z'ibihugu byombi. Bamwe babona imyitozo nk'uburyo bw'Uburusiya bwo kwerekana ingufu zabwo mu gihe hakomeje kutumvikana ku byerekeye inkunga iterwa igihugu cya Ukraine. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirakeka ko imyitozo izaba irimo amato y'intambara n'ayandi yaherekeje bishobora kuzahagarara muri Venezuela muri urwo rugendo rugana muri Cuba. Uburusiya bumaze igihe kirekire bucudutse na Venezuela na Cuba, kandi amato yabwo n'indege zabwo by'intambara bijya bigaba ibitero muri Karayibe. Gusa iyo myitozo ibaye hashize ibyumweru bitagera kuri bibiri Perezida Joe Biden yemereye Ukraine gukoresha intwaro zatanzwe na Amerika kurasa imbere mu Burusiya mu rwego rwo kurinda umujyi wa Kharkiv wa kabiri mu bunini muri Ukraine. Icyo gihe Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yavuze ko uko Amerika intwara abanzi b'Uburusiya ari nako nabwo bwaza abanzi ba Amerika. Umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu yabwiye Inteko ishinzwe umutekano ku isi ko abaturage ba Koreya ya ruguru babayeho mu muruho wa buri munsi kandi nta cyizere bafite. Ubushinwa n'Uburusiya byagerageje gutambamira inama kugira ngo itaba, ariko birananirwa iraba. Iyi nteko igizwe n'ibihugu 15 iheruka kuganira kuri iki kibazo mu kwezi kwa munani umwaka ushize, ari nabwo bwari ubwa mbere kivuzweho kuva mu mwaka 2017. Uburusiya n'Ubushinwa bivuga ko komisiyo yawo ishinzwe uburenganzira bwa muntu ifite icyicaro i Geneve mu Busuwisi ariho ibibazo bireba uburenganzira bwa muntu byagombye kuganirirwa. Gusa Volker Turk ushinzwe uburenganzira bwa muntu muri ONU yabwiye inama ishinzwe umutekano ku isi ko nta watandukanya ibibazo by'uburenganzira bwa muntu biri muri Koreya ya Ruguru n'ikibazo cy'amahoro n'umutekano ku isi. Akenshi Koreya ya Ruguru ikunze guhakana ibyo ishinjwa byo kutubahiriza uburenganzira bwa muntu. Kuva mu mwaka 2006 iki gihugu kiri mu bihano kubera gahunda zacyo zo gucura ibisasu bya kirimbuzi. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yavuze ko indege z'intambara z'Uburusiya zarashe umujyi avukamo wa Ry mu majyepfo ya Ukraine zikica abantu 8 abandi 21 bagakomereka. Zelensky yashyize ku rubuga video yafashwe n'abakozi b'ubutabazi yerekana umugabo wari batwaye kuri burankari abakora akazi ko kuzimya umuriro bahanganye n'ibirimi by'umuriro n'umwotsi wacucumukaga mu mazu yasenywe. Muri ayo mazu yasenyutse harimo ibiro n'iyari ituwemo. Hagati aho abategetsi b'Uburusiya bo mu karere ka Belgorod baravuga ko ibisasu byarashwe n'ingabo za Ukraine byahitanye umuntu umwe bigakomeretsa abandi 3. Guverineri w'intara ya Belgorod Yacheslav Gladkov yanditse ku rubuga rwa Telegram ko ibyo bisasu byaguye mu mujyi wa Shebekino uri hafi y'umupaka wa Ukraine. Yavuze ko byangije amazu aturwamo. Mu murwa mukuru wa Ukraine naho abategetsi batangaje ko Uburusiya bwarashe ibisasu byo mu bwoko bwa misile ziraswa kure. Sergei Popko kuri ubuyobozi bwa gisirikare muri Kiev yanditse ku rubuga rwa Telegram ko ingabo za Ukraine zifashishije intwaro zirinda ikirere cy'icyo gihugu zigakwanyaguza izo misile zose kandi ko amakuru y'ibanze yerekana ko nta byangiritse. Ibitero byabaye hashize umunsi Perezida Zelensky agejeje ijambo ku Nteko Ishinga Amategeko y'Ubudage Bundestag avuga ku mateka maremare y'intambara yatumye Abanyaburayi batagira amahoro. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Bibutsa kandi ko turi kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Udukurikire no kuri interineti kuri w3 radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook kuri VOA Radio yacu. Mukanya n'amakuru iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara y'umunsi tuyihere mu Rwanda aho Perezida Paul Kagame w'icyo gihugu yarayavuguruye guverinoma ashyiraho abaminisitiri bashya muri za minisiteri zirimo imari n'igenamigambi y'umutekano mu gihugu ububanyi n'amahanga y'abakozi ba leta n'ibidukikije. Itangazo ryasohowe n'ibiro bya minisitiri w'intebe ijwi rya Amerika yabonye ryerekana ko Dr Vincent Biruta wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga yahawe minisiteri y'umutekano mu gihugu mu gihe Bwana Olivier Nduhungirehe yahawe minisiteri y'ububanyi n'amahanga. Bwana Murangwa Yusuf wayoboraga ikigo kibarurishamibare yahawe minisiteri y'imari n'igenamigambi asimbura Uzirindagije Imana. Kugeza ubu iri tangazo ritagaragaza ko hari indi mirimo yahawe. Dr Jean d'Arc Mujawamariya we yahawe minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo asimburwa kuri minisiteri y'ibidukikije na Dr Valentine Uwamariya. Ni ivugurura rije hasigaye ukwezi kumwe ngo u Rwanda rwinjire mu matora y'umukuru w'igihugu. Tukiri ku Rwanda rurashinja ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR kurubeshyera ko rufata nabi impunzi n'abimukira bahungira cyangwa boherezwa mu Rwanda gusaba ubuhungiro. Ibyo bikubiye mu itangazo biro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda byasohoye. Mugenzi wacu Diane Ninazwe aratubwira ibivugwa muri iryo tangazo.
Kwa mbere w'inondwi igisata ca ONU cita impunzi ku isi cari cabwiye sentare nkuru y'Ubwongereza ko gifise ivyemezo vy'uko muri uno mwaka u Rwanda rwabangamiye abimukira barimwo abo RCR ivuga ko u Rwanda rwasubije mu bihugu kandi bashobora kugirirwa nabi. Ababuranira ishami rya ONU cita impunzi ku isi RCR kwa mbere babwiye kandi sentare nkuru y'Ubwongereza ko ivyemezo vy'abimukira indwi u Rwanda goba gwarirukanye mu mwaka uheze RCR yemeza ko ifise vyari bikwiye gutuma Ubwongereza buheba umugambi wabwo wo kurungika bamwe mu bimukira mu Rwanda kuko kubarungika mu Rwanda kuga ACR bibashira mu kaga ko gushobora kwisanga amaherezo u Rwanda nago rubarungitse mu bihugu bibakorera mabi arimo kwicwa no kuburezwa igufa. Itangazo leta y'u Rwanda yasohoye bice mu biro vy'umuvugizi waryo rigira riti ACR irabesha. Iryo shirahamwe ku ruhande rumwe rishikiriza ivyagirije vyuzuye ibinyoma amasentare y'Ubwongereza, ku rundi ruhande rikabandanya gukorana natwe mu mugambi wo kuzana mu Rwanda rutekanye abimukira muri Afrika barimwo abo muri Libya. Ibiro bivugira leta y'u Rwanda bibandanya kuvuga ko ico batahuye ari uko mu bimukira ACR ivuga ko u Rwanda rwirukanye harimwo umugabo ibirwa vya Seychelles vyimye ubuhungiro mu nyuma ACR muri Afrika y'Epfo ubwayo ikaza gufata ingingo ko akwiye guhabwa ubuhungiro mu gihugu cy'u Rwanda. Muri iryo tangazo leta y'u Rwanda icibandanya igira iti ACR nigeze itugisha inama imbere yo gufata ino ngingo, nta biganiro na bimwe byigeze duhuza nayo kuri no dossier. Urwanda nta makuru arenzaho rwavuze ku vyerekeye uwo mugabo ibirwa vya Seychelles vyaba vyarimye ubuhungiro. Kuri uno murongo nyene Urwanda ruca rubandanya gusigura ko aka ari akarorero kamwe muri twinshi ico gihugu gifata nk'amaremantanya yuzuye ibinyoma gikoregwa na RCR. Ibindi vyagirije Urwanda rwita ibinyoma rwagarutse ko mu itangazo ryago ni vyerekeye umurwi w'abarundi RCR ivuga ko ico gihugu cimye ubuhungiro. Urwanda rukavuga ko abarundi RCR ivuga yuko rwimye ubuhungiro batigeze babusaba ahubwo bareze ku mategeko agenga abinjira n'abasohoka muri ico gihugu. Urwanda ruti ibi ni nko kwihamenya y'abatwenzi kuko hari ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi Urwanda rwahaye ubuhungiro kandi baratekaniwe. Ijwi rya Amerika ntitwashoboye kuronka abavugizi ba leta y'Urwanda kugira ngo tubasabe umuco utomora umurwi w'abarundi bavugwa muri no nkuru n'amaherezo ye wa mugabo twatubabwiye yoba yarimwe ubuhungiro muri Seychelles. Ikindi Rwanda rugaruka ko mu itangazo ryago n'abantu baza mu Rwanda bafise uburenganzira bwo kuba mu bindi bihugu ariko badafise impusha zibemerera kuza ku butaka bw'u Rwanda nk'abamukera rugendo nibanasabe kandi ubuhungiro. Urwanda aharuka avuga ko iyo aba bantu nk'aba basubijwe inyuma bidakwiye kwitwa refoulement imvugo RCR yakoresheje mu gutanga ingero z'abimukira birukanywe. Kuri no ngingo Urwanda rugaca rwisigura rushimangira ruti turabisubiyemo utusi uturorero dukwiye gushigwa mu murwi wo kwirukana impunzi. Twabivuze akatari gake Urwanda ntitwirukana abarondera ubuhungiro. Urwanda rusozera itangazo ryago ruvuga ko ishami rya ONU ryita impunzi ku isi HCR gigenza nk'iririko ritesha agaciro umutekano wago mu butungane bw'Ubwongereza. Ibi Urwanda ruvuga ko rutabitahura kuko hari amasezerano yamaze gusinywa yemeza ko bamwe mu bahunga intambara bashobora kuzihungira mu Rwanda nk'igihugu gitekanye. Bagenzi bacu bakorera itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters bavuga ko barondeye RCR mu Rwanda kugira ngo itange umuco ariko yashimye kutagira ico ivuze. Hagataho sentare nkuru y'Ubwongereza isa nk'iyafashe nka nkama ibimenyetso yahawe na RCR. Ku munsi wa mbere iyo sentare yasavye igisata ca ONU cita impunzi ku isi RCR gutanga ibindi bimenyetso vyo guha ubutungane bitarenze igenekerezo rya 28 uku kwezi kwa gatandatu. RCR tukibutsa kandi ko yatanze ibimenyetso vyibanze ku munsi wa mbere aho yari yahawe umwanya wo kugira ico ivuga imbere ya sentare nkuru y'Ubwongereza ku masezerano yo kurungika bamwe mu bimukira bico gihugu mu Rwanda.
Radijwi rya Amerika tuve mu Rwanda noneho tujye mu Burundi. Imiryango itegamiye kuri leta mu Burundi yifuza kunyengo y'imari y'igihugu y'umwaka utaha yakwibanda ku bikorwa bifitiye abaturage kamaro. Gabriel Rushiri uyoboye ishyirahamwe Lukom rishinzwe kurwanya ruswa n'isesagurwa ry'umutungo w'igihugu yakurikiranye impaka ku nyengo y'imari. Uyu yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije amubwira uko byari byifashe.
Ibikorwa bimaze iminsi nk'itandatu bitanguye ariko nibikorwa byategereza kuba byatanguye itariki za mbere z'ukwezi kwa kane kwezi kwa ndamukiza nk'uko ibyizwa shingiro mu ngingo yayo y'181 itegeka leta yuko iteza kuba yashikanye ineguro y'iryo tegeko mu nama nshingamateka ariko bayishikanyeyo itariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu. Murumva rero ko ibyo bintu bidashoboka yuko byama biriko biracegwa narya tuzi neza yuko iryo tegeko ari tegeko rihambaye cyane aricyo gitumi kwizwa shingiro cyashinze ameza atatu y'ukugiga mbwa muri leta. Urumva ko barizanye mu namashinga amateka asigaye irwi zitaringa zitatu kugira ngo baritore mbwa bivyo ntibabigira kubera ari bijuju no kugira ngo nibashobore kuboneka umwanya kugira ngo bagige neza. Rero mu ncamake ubu uya turi mu kintu bita budget program. Iyo budget program rero ubu imigambi yose itegekanywa ibanza kwigwa neza magashashira ko amafaranga. Ibyo rero mugabo kubera umwanya bari muto nibafata umwanya wo kubyiga rero bigacha bigorana gose nico gituma twebwe tubona ko byacerwe gose ariko tuko tubagerageza tubikurikirana kuko twebwe nk'amashira hamwe yigenga uyatuwe ikintu bita budget citoyen no kuvuga budget y'abanyagihugu no kuvuga irimo mwivye abanyagihugu bipfuza
ivyo mumvuga ko abanyagihugu bipfuza ibintu ushira imbere nibi
n'ubu uya mwakino kiringo turakeneye kubona mu ineguro y'itegeko iri kudategurwa niyamara gutorwa ntitusubire kumva ngo hakenye imiti, hakenye ifumbire, hakenye ibitoro, hakenye inzoga. Ibyo rero leta igomba gukora uburyo bwose bushobora kugira ngo ibyo bibazo bihari bihanze abanyagihugu ngo umwimbu wabuze. Tukeneye kubona nk'ubu uya yuko hatowe bije d'austerite, ni ukuvuga bije yo gutubikwa vubi. Ntitubone amamodoka mirongo agendera inyuma y'umuntu umwe, y'umugabo umwe, usanga umuntu umwe inyuma ziba ari amamodoka mirongo ibiri, mirongo itatu, mu gihe abanyagihugu bose bakenye. Ibyo bintu ntibishoboka. N'ubu dufise bije y'amamiliyaridi ibihumbi bine n'amajana atanu na mirongo. Murumva yuko amamiliyaridi ari menshi, 4,500 miliyari. Ayo mafaranga murumva yuko ari amafaranga menshi cyane, kandi ayo igice kimwe kiva mu makuru n'amategeko y'abanyagihugu, ikindi kikaba madeni, ikindi kikaba kimwe bita amafaranga yo kuzibira ikinogo y'ingurane. Ibyo murumva neza yuko ari ibintu bidasanzwe. Twese tuza guterera kugira ngo igihugu cyacu ngize bavugisanga cyagize ibibazo byinshi, kubera leta igomba itora amafaranga yo kwayo kwa minsi yose, mugabo ntitora amafaranga ajya mu bintu by'imigambi yo kuzodwiza umwimbu.
Turetse ibyo byifuzo, murafise mu mashyirahamwe yanyu, murafise ubundi buryo bwo kuremera abategetsi kugira ngo bashyire imbere imigambi mwifuza irimo iyo migambi nk'uko mvuga ya budget citoyen?
Mu bisanzwe ibiro by'umukuru w'igihugu byari byadutumye ko kandi amasaha dusumira n'ubwo we nyine yari yabisabye, turagirana inama nabo baremera yuko tuzoshobora guterera biciye mu icyo kintu bita budget citoyen. Ibyo rero twarabikoze muri leta, mugabo tubikora dusa nk'uko umenwe ribashaka ko tubikora, kuko ibadutumye ko twaherutse badutuma ko mu biro by'umukuru w'igihugu, mugabo ntitwigeze dusubira gukorana mu maministeri sektoriyeri. Mugabo inyishu baduhaye batubwiye ngo ni ukubera ngo umwanya ari muto, kandi urade kete ritangwa ryitwa leta do cadrage budgetaire ryabonetse tariki 29 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2024. Mugabo murumva neza yuko uwo mwanya wose bariko barategura nabo ntibajyama no kuryama n'ibyo. Mugabo umuntu aca yibaza ikibazo, kubera iki bikegwa kandi hari umwanya uko mubikora hakiri kare? Mu bisanzwe itegeko ritaza kuba ryashyize ko igikumi mukuru w'igihugu itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu kugira ngo ritangure gukora itariki imwe y'ukwezi kw'indwi, niko amategeko avuga. Natwe tuguma dusaba tuti leta nigerageze ishyire imbere ibibazo bihambaye nk'ibi bijyanye n'ubuzima bw'ibibazo abanyagihugu bibahanze, ibibazo bijyanye n'ikera ry'amafaranga y'agaciro kuduhuza umwimbu kuri ibi dusanzwe dukenera cyane, ari bintu dushora hanze nke turondera hano mu gihugu, ibintu byo kuduhuza amashyirahamwe ya leta asanzwe ariko aratembagara.
Ahandi muri Afrika, isoko ry'umusaruro wa kakao rikomeje kwiyongera cyane ku isi, ibyatumye ibiciro bizamuka ku rwego rutari rwakabayeho, nyamara nta musaruro uhagije ukiboneka mu karere k'amajyepfo ashyira uburengerazuba bwa Kameruni, kahoze ari ikigega cya kakao mu gihugu. Ibyo biraterwa n'intambara yayogoje ibice by'amajyaruguru ashyira uburengerazuba n'amajyepfo ashyira uburengerazuba bwa Kameruni kuva mu mwaka 2017, igatuma benshi mu bahinzi bava mu byabo. Icyakora ubu bamwe mu bahinzi batangiye gutahuka. Temistocle Mutijima.
Kuva mu myaka itatu ishize, Tifu Victorine n'umuryango we bahungiye Buea, umurwa mukuru wa karere k'amajyepfo ashyira uburengerazuba bwa Kameruni. Yahoze ari umuhinzi wa kakao mu gace ka Muyuka gaherereye mu birometero 25 uvuye mu mujyi wa Buea, kandi icyo gihingwa nicyo cyari gitunze umuryango ugizwe n'abantu batanu. Icyakora ubwo intambara yateraga, umurima we n'inzu byarashenywe, ibyatumye we n'umuryango we bahungira i Buea ahagerageza kuba gahenge. Yumva babaye ko ibiciro bya kakao byazamutse, ndetse akifuza gusubira mu buzima yahoranye.
Habuze gato ngo mbure ubuzima ubwo ibi byatangiraga. Ubu rero narazibukiriye, sinakomeza kubitekereza aho umugihe nabasha kujyayo. Iyo rero niyo mpamvu ndumva iby'ibyo biciro, ariko sinshaka kubitindaho kubera ko mbitekerejeho cyane, n'ubundi sinabasha kujyayo. Nta samu nkifite rero nshiriramo imbere nkigumira aha.
Kubera izamuka ry'ibiciro bya kakao, bamwe mu bahinzi barimo kwihutira gusubira mu masambu bari bamaze igihe baratashye. Sekisi enye arimo kugerageza kuvugurura imirima ye yo mu gace ka Mundoni mu majyepfo ashyira uburengerazuba. Arateganya no gutunganya indi mirima mishya mu cyizere cy'uko ibiciro bya kakao bizakomeza kuzamuka.
Some farms I abandoned because of the low price.
Hari imirima nari nararetse guhinga kubera igiciro gito n'ifumbire yari ihenze aho nabonaga ibyo nshora n'ibyo nunguka ntaho bihuriye. Narahombaga umwaka ushize nkibona ibiciro bitangiye kuzamuka, rero nagiye muri iyo mirima nkuru ko nshoboye ngo nongere kuyikorera.
Biturutse ku ntambara ikomeje kwibasira amajyepfo ashyira uburengerazuba bwa Kameruni, benshi mu bahinzi barahunze. Ubaka karere kahoze keza 43% by'umusaruro wa kakao, kakaba ari nako kezaga nyinshi mu gihugu, ntikabasha no kugeza kuri kimwe cya kabiri cy'uwo musaruro. Nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Business in Cameroon gikorera kuri murandasi, mu gihembwe cy'ihinga cya 2022-2023, Cameroon yagize igabanuka rya 11.2% ku musaruro wa kakao. Nyirabayazana w'iryo gabanuka hanini ni umutekano muke mu karere k'amajyepfo ashyira uburengerazuba. Urwego rushinzwe ubuhinzi bwa kakao n'ubw'ikawa muri Kameruni rutangaza ko abantu barenga 500,000 bakesha amaramuko iki gihingwa cya kakao. Ikiro kimwe cya kakao cyahoze kigura $1 ariko uyu munsi kigeze ku $9, igiciro cya mbere kinini kibayeho muri iki gihugu cyo muri Afurika yo hagati. Guverinoma iragira abahinzi inama yuko bakoresha amafaranga bavana mu ntete za kakao zibasha kuboneka ngo barwanye ubukene.
Twasanze izamuka ry'igiciro cya kakao ritarimo kujyana n'izamuka ry'imibereho y'abahinzi. Abantu barabona amafaranga bagatangira gushaka abagore benshi no kwinywera inzoga bagasinda, ntibashora mu mirima yabo. Ibizabatera kugira hazaza habi kubera ko ibiciro bya kakao bishobora kumanuka kandi imibereho yabo ntizaba yarazamutse. Rero turashaka gukorana n'amakoperative ya kakao ngo twigishe abahinzi uburyo bakwizigamira cyangwa bakayashora mu bindi byunguka, bagatekereza bati mu gihe ibiciro bimeze neza niki twabika ku ruhande ngo tubashe kugura imiti ku bwinshi, ifumbire ku bwinshi, tugure ibikoresho byinshi, ku buryo naho ibiciro byagabanuka twaba twifitiye ishyingura izadufasha gukomeza kubaho neza.
Guverinoma ivuga ko kuva umwaka w'2024 watangira, umusaruro wa kakao muri aka karere ugenda wiyongera ugana ku kigero wahozeho mbere y'intambara, bitewe n'uko abahinzi barimo gutahuka ku bwinshi, bakizera ko abahinzi bazashora mu mirima yabo hanyuma aka karere kagasubirana umwanya wa mbere kahoranye mu buhinzi bwa kakao ku rwego rw'igihugu.
Radio Ijwi rya Amerika yavugira i Washington DC mu nkuru zihariye zisobanura birebana n'amatora yo muri uyu mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Politiki y'ububanyi n'amahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagira iyihe sura haramutse hatsinze Joe Biden cyangwa Donald Trump? Thomas Kamilindi.
Amatora y'amajonjora imbere mu ishyaka ry'abarepublikani yabaye kuva ku itariki ya 15 y'ukwa mbere uyu mwaka kugera ku ya 4 y'uku kwa gatandatu. Trump yarayatsinze, yegukanye intumwa 2,231. Yari yararangije kubona izangombwa 2,215 mu kwa gatatu gushize. Bazamwimika ku mugaragaro nka kandida mu nama kaminuza y'ishyaka ryabo convention izakoranira i Milwaukee, umujyi wa mbere mu bunini muri leta ya Wisconsin, kuva ku itariki ya 15 kugera ku ya 18 mu kwa karindwi gutaha. Amajonjora y'imbere mu ishyaka ry'abademokrata yo yatangiye ku itariki ya 23 y'ukwa mbere gushize, yarangiye ku itariki ya 8 y'uku kwa gatandatu. Biden niwe wayatsinze, abona intumwa 3,886. Nawe yari yararangije kubona umubare wa ngombwa w'1,975 mu kwa gatatu gushize. Bazamwemika ku mugaragaro nka kandida w'ishyaka ryabo mu nama kaminuza yaryo izaba kuva ku itariki ya 19 kugera ku ya 22 mu kwa 8 gutaha i Chicago, umujyi wa mbere utuwe kurusha iyindi muri leta ya Illinois. Muri make, Biden na Trump nibo bazahagararira amashyaka yabo mu matora y'umukuru w'igihugu ku itariki ya 5 y'ukwa 11 gutaha. Bongeye guhura nko mu 2020. N'ubwa mbere mu myaka 70 ishize abakandida babiri bahuriye mu matora y'umukuru w'igihugu inshuro ebyiri zikurikiranyije. Kuzatsinda uwo ari we wese, politiki y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza kugira ku isonga ibibazo bitatu by'ingutu, ari byo intambara yo mu burasirazuba bw'isi hagati ya Israeli, Hamas, Hezbollah abahuti na Irani iri inyuma y'iyi mitwe yose, intambara mu Burayi y'Uburusiya bwateye Ukraine no guhangana n'Ubushinwa. Kuri Biden, manda ya kabiri izakomeza kugendera ku mahame amwe nk'ayo muri manda ya mbere, kureba uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeza kuyobora isi n'ubufatanye n'ibindi bihugu.
Leta Zunze Ubumwe izahatana kandi izahatana n'ingufu nyinshi, izayobora n'indangagaciro n'imbaraga zayo zose. Tuzahagarara ku bafatanyabikorwa bacu no ku nshuti zacu.
Mu byo guverinoma ya Biden izibandaho naramuka atowe, nk'uko Jake Sullivan, umujyanama we mu by'umutekano, abisobanura, harimo gahunda zo gusonera cyangwa korohereza amadeni ibihugu bikennye, gufatanya n'imiryango mpuzamahanga mu byo kuvugurura imikorere y'amabanki ku isi no gushora imari mu bikorwa remezo ku isi.
A major initiative with the Congress aimed at truly delivering on the promise of unlocking resources for the
umugambi w'Imena no gufatanya n'Inteko Ishinga Amategeko Congress kugira ngo tugere ku byo twasezeranije ibihugu biri mu nzira y'amajyambere byo kubihamya ikoro. Ntitwakubaka gusa imihanda hariya kugira ngo bidufashe kubona ingufu zidahumanya ikirere. Tugomba no gushyira amafaranga mu rwego rukomeye rw'ubuhinzi rwa Afurika kurubonera isoko no kurufasha gutsura ikoranabuhanga.
Umwe mu mishinga yo kubaka imihanda Sullivan avuga harimo uwa gari ya moshi witwa umuyoboro wa Lobito uhuza Zambia, Angola na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, biri mu migambi yo guhangana n'Ubushinwa bugenda bugwiza ingufu hirya no hino ku isi, by'umwihariko muri Afurika. Trump we naramuka atsinze avuga ko azashyira imbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurusha iterambere mpuzamahanga, ibyo yita America First, ni ukuvuga Amerika mbere ya byose.
Make America richer and safer.
Gukora ku buryo Amerika ikungahara, igira umutekano, ingufu, ishema n'ubwiza bitigeze bibaho kugeza ubu. Natekereza ko tuzabigeraho.
Umugambi wa Trump ariko ntusobanuye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izifungirana. Ikigo cyitwa America First Policy Institute, AFPI mu magambo magufi, gishamikiye ku bikorwa bye byo kwiyamamaza, kivuga ko manda ya kabiri ya Trump izatera inkunga Israeli ititangiriye itama, izafasha Ukraine yishyiraho amananiza, izashyira kandi ingufu nyinshi mu guhangana n'Ubushinwa. Niko Chad Wolf abisobanura. Wolf ni umuyobozi nshingwabikorwa wa AFPI, yigeze no kuba minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu kubw'ubusigire muri guverinoma ya Trump.
Those are three areas that any incoming America First administration is going to have.
Ibyo nibyo bintu bitatu guverinoma yitwa Amerika bwa mbere iyariyo yose izibandaho, ariko ishakisha amahoro biciye mu mikomerere y'igihugu.
Gusa rero uzatsinda wese, yaba Biden yaba Trump, azasanga politiki y'ububanyi n'amahanga itari mu bihangayikishije ku isonga abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushakashatsi bwose bukorwa muri iki gihe bwerekana ko ibibateye impungenge ari ubukungu, ibiciro byiyongera ku isoko, ibibazo by'abimukira, iby'ubujura n'iby'urugomo n'ubwicanyi.
Inshuti muduteza amatwi, hano aho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha, ndabashimira mwese mwahisemo Radio Ijwi ry'Amerika. Mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri mikro. Mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.